Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi ni umunsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook, adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mwaramutse mwese mu makuru yo kuri no saha.
Ngo cyambaye cyane cerekana yuko iyo ibihugu bibana kandi bishaka bishobora gushika ku ntambwe nini mu guhereza amatatizo abifitaniye igihugu cya Eritrea n'igihugu cya Ethiopia n'ibihugu byamaze imyaka irenga 20 bishyamiranye.
Uyu ni Alain Aime Nyamitwe, inararibonye muri politiki mpuzamakungu, hakaba yahoze ari umushikiranganji ajijwe imigenderanire n'amakungu mu Burundi. Avuga ku masezerano y'amahoro yarayapfundiswe hagati y'igihugu cya Ethiopia na Eritrea. Iyo nkuru hamwe niyerekeye igitigiri cy'impunzi z'abanyekongo kibandanya kwiyongera mu gihugu cy'Uganda, hamwe n'inkuru yerekeye abanyagihugu bo mu karere ka Rubavu mu Rwanda bidogera kuba badafise umuyagankuba kandi ivyuma ucamwo bica mu matongo yabo. Ni inkuru zose tubafitiye mu kanya, mugume ku maradio yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane. Tuyahere muri Amerika, perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa mbere niho yerekana Brett Kavanaugh ko ari we ahisemwo mu kibanza cy'umucamanza wa sentare nkuru ya Leta Zunze za Amerika ashobora kuzosubirira Anthony Kennedy aheruka gutanga imihoho. Inyuma yo gutangazwa na Trump, Kavanaugh yashikirije ko kuva kuri uyu wa kabiri atangura imibonano n'abagize Sena ya Amerika, ababwire ko azosobanura neza ibibwirizwa shingiro rya Amerika kandi mu gihe yo kwemerwa n'abagize Sena muri icyo kibanza akazokwitaho ibibazo byose bizoboneka. Mucamanza Kennedy yatanze imihoho yabona mu buryo butandukanye ibibazo bitandukanye abanyamerika nko gukorora inda, uburenganzira bw'abakundana bahuza ibitsina hamwe n'urubanza rwo gufa. Mu gihe rero yosubirirwa na Brett Kavanaugh, umukonservatere agaragaza ko ateye kubiri n'ibyo bibazo kandi agatorerwa kuzoguma muri icyo kibanza gushika atanze imihoho cyangwa afuye, hari ubwoba mu banyamerika ko iyo sentare itazotunganiriza bose mu budasa bwabo. Kavanaugh w'imyaka 53 y'amavuko amaze imyaka 12 mu mwuga wo guca imanza. Mu gihe ejo ku munsi wa mbere igihugu cya Sudani y'Epfo cibuka imyaka 7 kibayeho, uwo munsi nyene imiharigwa nya leta yaranse kwemera igabanganya ry'ubutegetsi ryashikirijwe na leta. Ni nyuma y'amasaha make leta itangaje ko impande zibiri zumvikanye igabangana ku butegetsi. Perezida Salva Kiir hamwe n'abamurwanya barananiranye kumvikana ku masezerano arama, naho bari bararemerewe n'ibihugu bibanyi ndetse n'ibihugu rutura harimwo na Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza hamwe na Norvege. Impunzi z'abanye Sudani y'umanuko ziba i Arua muri Uganda zari zaranezerejwe nuko abakuru b'ibihugu byo mu karere bagondoje impande zose zirumvikana ku mahoro, ariko bavuga ko batizeye abategetsi babo kuvyukuri ko bifuza amahoro. Mushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yasohoye itangazo ryo ku munsi wa mbere aho yasavye abarwana kubahiriza amasezerano kuko intambara yongereza imibabaro ku banyagihugu. Muri Afrika kandi imigambwe irenga 30 itavuga rumwe na leta muri Nigeria yatangaje jo kuwa mbere ko yunze urunani rugamije kubuza Perezida Muhammadu Buhari kongera gutorerwa manda ya kabiri ku butegetsi mu ntango z'umwaka uza. Abakuru b'imigambwe 39 yemewe n'amategeko harimwo ukomeye People's Democratic Party barateye umukono ku masezerano yo kunga urunani rwo guhangana na Buhari mu matora yo mu kwezi kwa kabiri. Iyo migambwe ishikiriza ko ishobora gutanga umukandida umwe mu bibanza byose no mu nzego zose z'igihugu gushika ku rw'umukuru w'igihugu. Buhari w'imyaka 75 y'amavuko yashitse ku butegetsi muri 2015 yashikirije abakuru umugambwe wiwe ko arondera kwitoza ikindi kiringo cy'imyaka 4 muri ayo matora nahakuze mu myaka kandi akaba abangamirwa akatari gake n'amagara yiwe. Imyerekano yiyamiriza murambabarira ingingo ya leta yo kuduze ibiciro by'ibitoro yarabandanije ejo kuwa mbere i Port-au-Prince muri Haiti, inyuma yaho yabaye imbere yaho yahitanye abantu bashika kuri 4. Abigaragambya bagize urugendo ku biro by'inama nshingamateka bongera baraturira imiriro ahakorera ikigo gishinzwe gutorokanya amatagisi imbere yuko basubizwa inyuma n'igipolisi mu karere ka Tabare ni ku murwa mukuru leta ya Haiti. Ku munsi wa gatandatu niho yahagaritse ingingo yari yarafashe yo kuduza ibiciro by'igitoro inyuma y'iyo myiyerekano yasesetsemwo amaraso ku murwa mukuru. Leta yari yavuze ko ishobora kuduza ibiciro by'ibitoro kuri 50% kugira ironka amafaranga iyo kuzokoresha. Mu kurangiza naho mushiranganje wa mbere w'Ubwongereza kwivuna abansi yagiriza Uburusiya kuba ari bwo buri nyuma y'urupfu rw'umugore yahawe isumo ry'uburozi bwakoreshejwe mu kwezi kwa gatatu kuwundi mu Rusiya yahoze asumira urusaku igihugu ciwe. Mu ijambo yashikirije inama nshinga mateka y'Ubwongereza ejo ku munsi wa mbere, mushiranganje Gavin Williamson asaba amakungu kuja hamwe akanegura ubwo bwicanyi cyane cyane begeka ku gihugu cy'u Burusiya.
Urakoze ya Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Uganda. Muri icyo gihugu haravugwa iyongerekana ry'umubare w'impunzi z'abanyekongo zivuga ko zihunga umutekano muke muri Kivu ya ruguru. Abategetsi muri Uganda bavuga ko bakira impunzi z'abanyekongo zigira ku 100 ku munsi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Buganda Ignatius Bahizi yakurikiranye iyi nkuru arayidushikiriza.
Ku murongo wa telefone twaganire na zimwe mu mpunzi zarari zambutse umupaka wa Hunagana zinjiye muri Uganda zivuga ko zihunga zituruka mu turere twa Rumbishi, Numbi na Shanje aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Bimaze igihe ibyo byamabiri mu karere ruguru ya Minova. Ubwo rero imyaka yose basanze mu mazu bakikorera bakikoreza n'abagabo, ubwo rero ni gutyo mbese abantu benshi bari guhunga buriya Minova huzuye abantu bitewe n'igitendo cyo kuvyora abagore.
Ni bande barimo kubikora?
Abo n'abanyatura n'abitwa abanyatura n'ababakombata bakera n'abandi bari kwihimba icyama cyitwa ngo irengera buzima. Ariko nkatwe twegereye amashamba bica abantu, hari ababyeyi batatu bafite amada baherutse kubica.
Muvuze ko kuva aho ngaho kugera aho mwaturutse ari kure hatwara nk'iminsi ingahe kuva aho mwavuye kugera aho ku mpaka y'Ubunagana muri Uganda?
Kumodoka kuva aho ngaho tuvuye ni iminsi ibiri. Twarahagurutse turara ahantu hitwa Kalungu, niho twavuye Kalungu turi gutwereza bari kutugwanaho kuduhitwa kujya bite n'abana abagira neza nabo bakadufasha milisensa. Ubwo niko niko dufaranga tutugejeje hano Ibunagana.
Hanyuma se aho mugeze Uganda babakiriye gute, ari cyo babafashije?
Turabara twakiriye bari kutubaza n'ibibazo iyo dukomoka niyo tuvuye n'iki duhongeje. Abo bari baratwakiriye rwose nta kibazo.
Yega bimeze nabi bitukanye na fura iri y'iruguru. Yega bari kudusahura no kwica abantu. Yega ni ibibazo biriyo ruguru kabisa muri za Rumbishi.
Bari kubahora iki se?
Nuko bari kubwiye bari gusahura no kwica ngo nyatura bo nyama yabi igiye kuyihiga ikacikira mu shamba ikatubwira ikaduhiga turi kuvuga turahunze emwe tutubereye nabi zatubije umutekano ziri kwikoreza abagabo zikadutiya ntiwareba mbega ntiwareba zitumereye nabi ziri gupfira abantu cyane. Ariho nabirukanzo batamakarite gaho mbega yatumereye nabi zatubije amahoro.
Nongeye mpamagara umuyobozi w'intara ya Gisoro izo mpunzi zakirirwa bwana Bizimana Abel ambwira ko bamaze igihe bakira impunzi nyinshi zituruka muri Repubulika ya Kongo, akaba buri cyumweru bohereza izigera ku 400 mu makambi atandukanye ari imbere mu gihugu. ati zimwe muri zimpunzi ziza zarakubiswe zifite ibikomere bigaragara ku mibiri kandi ko nabagore bamwe baza bavuga ko bafashwe ku ngufu
zakira bamwe baturuka bunagana abandi bagaturuka Busanza abandi bagaturuka iriya nteko kuja iriya mu kampusi cyangwa iyo kubajana cyaka bari kubajana
hanyuma bamwe ntibabateye impungenge mbere ku mupaka nabo
twebwe nta mpungenge dufite kuko ni ibintu tumenyereye ni ibintu byatangiye imyaka ebyiri ishize
umukozi wo mu biro bya HCR Maxwell Kamanyire nawe yambwiye ko umubare w'impunzi z'abakongomani binjira mu gihugu wiyongeye kuva aho uyu mwaka watangiriye ariko ko abaturuka muri iyo ntara ya Gisoro yo mu burengerazuba bwa Uganda ihanyura ibi na Congo wari bo benshi abahunga baturutse muri iyo ntara bakomoka mu duce duhereranye na za Rucuro Masisi hamwe n'ahandi hanavugwa n'ibitero ku moko y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
Tuvu mu Buganda dukubitire mu Burundi ubwoba ni bwinshi mu banyeshuri muri kaminuza y'u Burundi inyuma yaho hatorewe inyandiko zitagira umukono mu bigo byo kumutanga kuri uyu wa mbere zigabisha bamwe muri abo banyeshuri abanyeshuri basaba ko umutekano muri ivyo bigo bucungerwa n'inzego z'umutekano hagucungerwa na bamwe mu banyeshuri bagenzi babo inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana
nkuko twabibwiwe na bamwe mu banyeshuri ba mu kigo cha kaminuza cyo kumutanga Izo nyandiko zakwiragijwe muri ico kigo mu ijoro ry'ubuca nk'isaha 8 z'ijoro izindi zamanitswe hafi yaho bafungurira uhagarikiwe n'ingwe aravoma amajigo twaraye tuyahongoye n'amabwena turayagabishije udashaka kuja ku murongo na kibanza afise ngaha ayo akabaramwe mu majambo yari yanditse kuri izo nyandiko zitagira umukono bamwe mu banyeshuri bavuganye n'ijwi ry'Amerika bemeza ko ayo majambo ateye ubwoba n'amakenga kuko adahumuriza ababa muri ico kigo
iya matract izo mpapuro ziri ku majambo ateye ubwoba zaranditswe ziramanikwa barazisanze atsanga mu kigo cyo kumutanga rero ni ikintu giteye ubwoba kinateye n'amakenga kuko ni ibintu kuraraba amajambo yavuzwe n'amajambo atahumuriza kuhabaye wese acatwira umutima uhagaze rero ivyo rero bikaba biduteye uruhagararo rudasanzwe nk'abahaba
nk'uko ivyo bintu byabaye ubonye turarindiriye turaho ukuntu bibandanya nimba bizagushika ku kintu petetre barafise imvo babishizeho turarindiriye turabi iyo bije
ikindi abo banyeshuri bavuga nuko ibiriko birashika byo babifitaniye isano n'ibigize iminsi byibonekeza muri ico kigo cha kaminuza aba bakavuga akagwika abanyeshuri bakizura ijoro n'abanyeshuri baheruka guhagarikwa bagasaba amatohoza atahenga
mu misi heze habayeho ibintu byo gutegera abanyeshuri bagategwa na bagenzi babo basanga ari ni bande iri organize bakarara barazunguruka muri campus bategera abatasha amasaha yitereye gatoyi bakabakubita bakabwirira nabi ikintu cari giteye ubwoba cyane kaca cyo ngahe gakurikirana n'iki cyuko hariho abanyeshuri bagenzi bacu baheruka gukugwa mu burara aho baba bagatwagwa mu buryo budasobanutse kaza rero bigaragaza uko ukora muri amatract biyafitaniye isano nuko kurumva ngo guhongora kugira ikirumva ko ari amajambo aremereye cyane gose
tubimbona yuko haba gutajya amasaha nabyo nyine byari byateye icuka kibi ariko wonye niki nyine kigiye kuza n'indi insolite ishitse muri ibi bigo nyine umva icyo kintu niyo mpamvu tugifite ko makenga harakenewe itohoza rikomeye cyane kuburyo turaye yuko ku mbole bajya bagira umutekano muri kaminuza yuko tudataha inyuma ya 21h turayo kari baba babishize
abo banyeshure basaba ko umutekano wo mu bigo vya kaminuza wotungegwa n'abajeje umutekano aho gucungegwa na bamwe mu banyeshure
cyaravuga nti abajeje umutekano nibabe aribo baducungera nibabe aribo bafata demesire zishobora kubahiriza agateka kazi na munyeshuri ngaha anye ntihaze umuntu avuga ngo ndi mu mugambo cyangwa mu wundi aca ashinga amategeko
abanyeshuri bose cyabazanye bazanywe no kwiga ibyo bisigaye navyo politike uyijemwe ayijemwe umugabo ayijemwe yubahiriza uburenganzira bw'uwundi cyo tubaje no kumusaba rero abajeje umutekano wa kaminuza ufatwe mu minwe n'inzego zibicejwe
hari abajeje umutekano tufise abapolisi hariho nabandi bajeje umutekano baba civil bakora umurango n'ijoro ku miryango hagati mu buraro bacungera ibintu abo ni bubabo bajijwe ako kazi mugabo umunyeshuri ntasubire kujamo muri ivyo bintu ta munyeshuri yokwizeza ngo ariko arara kizuwa bavita gukizuwa ubutegetsi bwa kaminuza bukubahiriza mu munyeshuri wari we wese
Celestin ibona bona size ajejwe umutekano muri kaminuza abajijwe kuri zo nyandiko yavuze ko atamaporo yabonye acaturungika ku muyobozi wa kaminuza ajejwe uburaro uyo nawe ntitwashoboye kumuronga ivyo biruko mugihe aheze hafindwi hari abanyeshuri batatu bahagaritswe muri ivyo bigo habanje gusakwa uburaro bwabo mbere baranatwara n'amatelefone yabo ngendanwa gushika ubu bakaba batararekugwa I Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze Remo kuri iyo nkuru
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga imisi yose kuwa gatandatu no kuwimana saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu barinuba kubona umunyagankuba uca mu bibanza babamwo ariko ntubashikire Aba bavuga ko bemeye gutanga amatongo atangurane basavye kugira ngo begerezwe umuyagankuba ariko n'ubu baba mu mwijima inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
kweba tubwiye ngo tangi bibanza bashingeme amapototi ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
umwaka gusa numwe mu baturage bo mu mirengero bavurugero na cyanzurwe mu karere ka Rubavu baravuga ko bemeye gutanga ubutaka bwo gushinga amapoto y'amashanyarazi bemera no gutema insina n'indi myaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi ariko umwaka urashize batarabona amashanyarazi bemerewe nubwo insinga zayo zica hejuru cyangwa imbere y'ingo zabo
kweba tubwiye ngo tangi bibanza bashingeme amapototi ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
ikibazo kibitera ndabwo tukizi kuko bazanye amapoto aya mapoto mubona ashinze imyaka ibiri giye gushira amapoto ashinze baraza bakatubwira ngo umuriro barawurekura umuriro ndibawurekure hakaba manama tukababaza ati ko mwazanye amapoto kuva igihe mwatubwiriye ngo muzaduhereza umuriro uwo muriro tuzabona bigenzute bakatubwira ngo mutegereze
akibayutemeye ndoki umuriro goraza ubwo turategereje twarahebye imbega ubwo twabaye ngaho ngaho hari teri mu Rwanda
bavuga ko byabateje igihombo mu buryo butandukanye kandi nyamara bari bafite icyizere cyo kubyaza umusaruro ayo mashanyarazi bakiteza imbere
kuri aya mapoto aho bayateye byo kubera ko bari bavuze ko aho barayanyuza buri baturage bemera ko kugira ngo bayahacishe tubone umuriro vuba nta kiguzi bagomba gusaba ku bindu bizatemwa cyangwa se kubizangira
umwari mwemeye gutanga ubutaka ku buntu kugira ngo mbone amashanyarazi
abaturage rwose twese twari tweme n'ufite insina baravuga ati nibateme ariko umuriro uze ariko noneho ikibazo nuko nibyo baneme nabyo batana bikoze ngo numuriro uze
batuzanye umuriro tuzi yuko tugiye kubona umuriro wowe nganje ndutangenda muri sakati rwose munguze nari nzi kogosha ndavati ngiye gukora umushinga wo kogosha ngo birangira ndogoshe ngo nyine amafaranga ari kunguka ndakindi ndi gukora
yego muri mbavu turi kuwushaka nuko twize ibyo gusudira tukaba dushaka kwiteza imbere dukora
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushima ko abaturage bashyizeho uruhare rwabo mu gushyigikira gahunda yo kubegereza ibikorwa remezo badasabye ingurane buvuga ko bwamaze kumvikana n'iki cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo amashanyarazi agezwe kuri aba baturage Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu
abaturage kuko bashaka amashanyarazi hari uruhare rwabo bagira kugira ngo amashanyarazi abagereho muri bwo ni ugutanga aho amasinga anyura cyangwa se ibikorwa bijyana n'amashanyarazi aho binyura bigera mu mudugudu cyangwa se hateganyirizwe kugera amashanyarazi ubu igisigaye twari kugira ngo noneho ibyo bemeye bishyirwe mu nyandiko ibi turizera rero ko muri iki cyumweru gitaha ko twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwa REG nabwo bukaba bwite uye kugezayo amashanyarazi ibyo nibiramuka bikozwe neza abaturage bagakuraho ibiri mu nzira y'amashanyarazi byose mu byukuri umuriro barabubona mu gihe kitarenze n'icyumweru nkuko ubuyobozi bwa REG bwabitubwiye
aba baturage bemeye gutanga ubutaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi badasabye ingurane nabo mu mirenge ya Rubavu cyanzarwe na Rugerero bavuga ko insina zabo bazitemera hasi ngo zitabe inzitizi ku miyoboro y'amashanyarazi zanashibuka bakongera bakazitema ariko icyo bazitemera kikaba n'ubu kitarabageraho
no gusaba bafatuhereza amatsinga bakaduheza cash power tugacana tukishura twe dushaka kwishura
Claude Ganza munyamagana irubavu murengera zuba bw'u Rwanda kubwa radio y'Amerika
urakoze Claude kuri iyo nkuru Indongozi z'igihugu cha Ethiopia na Eritrea zasinye amasezerano y'amahoro inyuma yo kutumvikana kwari kumaze imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Mu kiganiro ambassadeur Alain Emenyamitwe yanonosoye ivya politike mpuzamakungu, akaba kandi yaranaserukiye igihugu cy'u Burundi muri Ethiopia, akaba kandi yarabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu, yaganiriye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe amubwira insiguro aha uko kwiyunga hagati ya Ethiopia na Eritrea. Tubatega amatwi.
Ngo gihambaye cyane cerekana yuko iyo ibihugu bibana kandi bishaka bishobora gushika ku ntambwe nini mu guhereza amatatizo abifitaniye. Igihugu cya Eritrea n'igihugu cya Ethiopia ni bimwe mu myaka irenga 20 bishamiranye, kuva aho icyo gihugu cya Eritrea kironkiriye nta kwikukira icyagize amahirwe yo kugira imigenderanire myiza n'ubutegetsi bari bwashyize Addis Ababa. Kwa mchini na rinye, mwurazi nita yuko alibi hugu bidasa, vitanye kahise kamwe kwe kuraba. Kwa la Eritrea unumusi, nchuti yuwa kwa la Ethiopia. Kwa visi kwa la yuko, niyo miaka ya chie, yawa miaka yu hombe, kujie hugu shombi. Unumusi nyango wabu ni yuko, zari ngomu kwa nangu, kwa shuwele kwa la matati yao, kwa nangu, kwa nangu, kwa nangu, mbele ni mungu zao, ni nisi ziliku mifise, njibone kuhone kachano. Kwa ulazi ni kuchayetio kia chalasa ushakumu hora. Mugabo kufaho, kiu chayetia chikukie, hama kadamu matati, nitawe kikyo nga, nindira ishe kwa hali. Kwa wisi kura leo yuko, hariho uombe chane, mbele ni chane mwzeke utuonze. Chalage ito kwa ndira, njime choronga, nindira, ikiye mwzi buti, ariko mwzi kuraba, njime hangana, njime chiguki, nga changa kuku, nungu mwa horabawa mwzele, mwzi buti. Udakwiye bamujeje ubutunzi bicyo gihugu n'abwo n'ibindi byinshi cyane na namaro n'umutekano cy'ikinyarwanda uko hari gucyo kibyinshi muri hagati y'ibihugu gari buronekara n'abandi cyo dukinyana kwisha hamwe gihugu Afrika inyakike kuko mu gihe ibihugu bibiri tumvikana n'ibyo kimwe mu bibiri rimwe n'ibyo cyane kugishira hamwe uko bigana kose
icigwa ibihugu vya Afrika ahanini u Burundi n'ibindi bindi bikwiye gukura muri iyo migenderanire inagutse hagati ya Eritrea na Ethiopia ni nk'ica
nyamukuru nuko atangura nimwe idashobora gutegeka umuti nze ndiko nibaza cyakabiri cyane cyane nuko iyo bishyamirane no birikirekire biratuma byinshi byononekara mu bibera by'abanyagihugu bihugu byombi ntitwagire yuko ibyo gukora ibintu byagiye mu ntambara byatangiye mu mitwe hama haragire n'igihe bashyiraho cyono kwita akarere ataho kegamiye ariko nticabuje yuko hama hariho icyuka kibi hagati y'inteko ziri umpaka uri hino gisa nk'uri hino kubera yuko iyo havuze ingorane byiza umbere ariko turi inyishu bona bwango mu nzira ya diplomasi kugira ngo yonekere cyane byinshi ariko izo ngorane ziri gukora kera cyane Ethiopia byatandukanye gato n'ibindi n'izindi ngorane n'umbere zabone ziboneke mu bihugu biri muri Islam ya Afrika kuko hari ibihugu byinshi usanga bifitanye utubazo tunaturiya bafitiye ikiyaga kinaka abandi bafa umupaka kanaka ariko bakaraba ngene bashobora kubitorera inyishu nyamukuru ni uko tashyira mu mpuzamakungu nari muri ishobora gutorera inyishu ibibazo byiga ibihugu byoba bifitaniye ingorane batakukicara bakabyumvikana ko ngo mu gihe bidashobotse ko ibihugu byombi bitorera inyishu ibibazo byabo amasaha mpuzamakungu ngo agize kuba afite ingufu zikwiye kugira ngo ashobore gutorera umuti izo ngorane nk'icyo kibazo cya Leta na Ethiopia byabirukaje cyane yuko nta uyuwa cyangwa indafuke atatu bagiye bashika ko mbere n'amasaha mpuzamakungu ni kuko inteko zari zihari kandi kuba hariho hari na misiyo ya isaha mpuzamakungu ni nta kintu kinini yashyize ko
murakoze cyane kudusesangura ariko imbere yuko tubashimira ubu unye Alain Emenyamitwe mugeze mu buzima nyabaki
uye jewe nikorera utwanje ndi consultant mu byerekeye ibibazo by'amahoro n'umutekano njyanye na ukungene ibihugu bigana mu mashyirahamwe mpuzabihugu kandi n'ibyerekeye udandazwa mu makungu hamwe n'ibyerekeye iterambere ry'ubutunzi
politike no kuvuga ko mwabaye murayibangira cyane
nibaza ko ndibonye politike klasike uko navyita ariko nibaza ko co nshoboye ari kivyeke ubufundi muri ivyo bisata kuri bine nivyo nize nize nakozemwo imyaka iri mike
mwakoze Alain Emenyamitwe kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye cyane
muri isanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, aherutse kugirana ikiganiro n'itangazamakuru avuga ko Ubushinwa n'Uburusiya ari ibihugu bigoye Amerika, ariko kandi ko bifite n'ibintu byinshi byayifasha. Ati Ubushinwa bufite ubukire n'umutungo kamere bihagije, Uburusiya nabwo ni igihangange kicishakisha cyane. Pompeo asobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imenye ibyo Ubushinwa bukora n'ibyo burimo. Perezida Donald Trump ashimangira ko Ubushinwa bushakisha uburyo bwose bushoboka bwo kwiba umutungo bwite mu by'ubwenge muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ikurikiranira hafi cyane ibyo Ubushinwa bukora kugira ngo bugire ingufu mu karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa no mu isi yose. Mike Pompeo avuga ariko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bashobora gufatanya aho inyungu zabo bombi zihurira. Nyamara aho zidahurira, Amerika igomba naho kuba yiteguye kuvugana n'Ubushinwa ku buryo buri wese amenya aho ahagaze mu isi. Nk'uko Pompeo abishimangira, Ubushinwa bufite uruhare runini mu birebana no kurandura intwaro kirimbuzi muri Korea ya Ruguru. Muri urwo rwego, Ubushinwa bugomba gukomeza umurego mu bihano Korea ya Ruguru yafatiwe. Ku birebana n'Uburusiya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Perezida Trump kuva hagereye ku butegetsi atigeze aryiminwa na rimwe ko hari ibyo Uburusiya bubangamiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ko hari n'ibindi byinshi ibihugu byombi bifatanya gukemura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanya n'Uburusiya mu byo gushakira umuti ibibazo byo muri Siriya, Korea ya Ruguru no ku bindi byo kwimakaza ituze. Pompeo ati tuganira n'Uburusiya tugashaka aho inyungu zacu twembi zinjiranamo, ariko aho zitinjiranamo tunagerageza kurengera inyungu zacu. Pompeo avuga ko hari amakimbirane ku birebana n'imyitwarire y'Uburusiya mu bice bimwe na bimwe by'isi nko muri Siriya na Ukraine bibangamiye indangagaciro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko dukora ku buryo Abarusiya bamenye inyungu zacu n'impungenge zacu, nk'uko Pompeo abisobanura. Mike Pompeo yanzura agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushakisha uburyo bwo gukorana n'Ubushinwa n'Uburusiya aho inyungu zinjiranamo, ariko zitinjiranamo izarengera inyungu zayo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi, turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, tubifuriza umunsi mwiza. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.